iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriho neza nshuti muduteza amatwi, ni edirwe mbasuza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha. Abarundi bahunze igihugu cyabo kuva mu mwaka w'2015 bavuga ko nta humure bakuye mu ijambo ry'umukuru w'igihugu mushya Evariste Ndayishimiye.
Yeno uvuga yuko nta ruhara yagize kugira ngo impunzi zihunguke, nta n'ubushake yoba yashizemo kugira ngo zihunguke. Ntigeze avuga icyahungishije izo mpunzi, imbonera kure ntacyo yazivuze ko kuko nizo zateye akajagari mu gihugu.
Uwo ni umurundi wahungiye mu nkambi ya Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Reka aya makuru yo kuri iyi saha tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Ndakuramukije Edi, namwe muduteze amatwi. Abantu 10 barishwe mu ijoro ryo kwa gatatu n'abarwanyi bitwaje ibirwanisho mu buraruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi babishikirije kuri wa kane. Bane muri abo biciwe mu ntara ya Beni iri muri Kivu iburaruko, kandi abategetsi batunga urutoki umuhari ADF. Abo barwanyi bamaze kwica abasivile baharurwa mu majana muri iyo ntara kuva mu mpera z'umwaka uheze, bihora ibitero bikorwa n'abasirikare ba leta ku birindiro byabo. Abandi bantu 5 biciwe mu buraruko bushira ubuseruko n'umuhari witwa Codeco canke Cooperative pour le Développement du Congo. Igihugu cya Kenya cyaratowe ku munsi wa kane gusasa mu kanama kajejwe amahoro n'umutekano k'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu mwaka w'2021 gushika muri 2022. Iyi ntebe ya Afrika Kenya yariko iyigwanira n'igihugu cya Djibouti. Kenya igiye kuzosubirira Afrika y'Epfo yari muri icyo kibanza. Kenya yari ishigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu gihe Djibouti yidoze ivuga ko ariyo yari ishikiriwe ukurikije ingene ibihugu bibisikanya. Kenya imaze kuronka karyo katari gake ko gusasa muri ako kanama. Inama ya unijejwe umutekano igizwe n'ibihugu 15 atari ntayegayezwa na 5 bikomeye bitigera bisubirizwa kandi bifise igihagararo gikomeye, nabyo n'Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu 13 barafuye, abandi batari bake baraburirwa irengero inyuma y'imvura nyinshi isegenya yaguye kuri wa kane ibomora imisozi, amazu hamwe n'amabarabara y'indarayi mu micungararo ya Abidjan ku murwa mukuru wa Cote d'Ivoire. Ugusenyuka ku misozi kuramenyerewe i Abidjan mu bihe by'imvura. Abategetsi bavuga ko abantu bashika ku 10 batwaye mu bitaro, abandi bakaba bakironderwa mu bibomoke by'amazu n'ivyondo. Abantu 18 barafuye Abidjan mu gihe nk'iki cy'imyuzure mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2018. Igisirikare cya Cameroon gitangaza ko cyagarukanye umutekano mu ibarabara rikomeye mu budandaji rihuza icyo gihugu na Nigeria. Igisirikare cyashikirije ko cishe abarwanyi 13 mu bashaka kwiyonkora ku gihugu bahora bagenzura iryo barabara mu kirigo cy'amezi 2. Ariko abo baroberi barahakana mu kuvuga ko abishwe atari abarwanyi babo ariko ari iyindi mirwi yitwaje ibirwanisho. Igihugu cya Cameroon gikura muri Nigeria 70% by'ibya nkenerwa mu buzima bw'abanyagihugu, mu gihe Nigeria ironka umuceri, ibigori hamwe n'ibindi birimwa ibikuye muri Cameroon. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaragabanije abasirikare bacu muri Afghanistan mu ntumbero yo gushyira mu ngiro amasezerano cyumvikanye n'abatalibani. General Kenneth McKenzie arongoye inteko za Amerika muri ako karere yashikirije kuri wa kane ko abasirikare ba Amerika 8,600 aribo ubu bagisigaye muri Afghanistan. Mu masezerano yo mu kwezi kwa kabiri hagati ya Amerika n'abatalibani, Amerika yemeye kugabanya inteko zayo kuva ku 12,000 gushika ku 8,600 gushika hagati y'ukwezi kw'indwi. Ayo masezerano asaba kandi abasirikare ba Amerika n'ab'ibindi bihugu mvamakungu kuzoba bose baravuye muri ico gihugu hagati y'umwaka w'2021. General Kenneth McKenzie avuga ko ivyo bizoshoboka mu gihe abatalibani nabo bazokwerekana ko ata gitero kizosubira kugabwa ku butaka bwa Amerika giturutse muri Afghanistan. Ubushinwa bwarekuye abasirikare 10 b'Ubuhindi bwari bwarafashe mu mirwano ikomeye yahuje ibyo bihugu ku rubibe bisangiye mu misozi miremire ya Himalaya. Ibimenyesha makuru byo mu Buhindi byashikirije kuri wa gatanu ko abasirikare 10 b'Ubuhindi bahasize ubuzima. Abasirikare barekuwe inyuma y'urukurikirane rw'ibiganiro byahuje izo mpande zibiri inyuma y'iyo mirwano yabaye ku munsi wa mbere. Ubuhindi n'Ubushinwa bifitaniye amatati kuri urwo rubibe ahigeze no kubera intambara ikomeye mu mwaka w'1962.
Arakoze Aloyzi Bigirimana utugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko imwumva ari Radio Ijwi rya Amerika, twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Ushobora kandi kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri www.radio.com. Mu kanya n'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru yacu tuyahereye mu Burundi ndi aho Perezida Evariste Ndayishimiye warahiye kuri uyu wa kane yavuze ko atazihanganira abanyamahanga bivanga muri politike y'igihugu cye. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Jewe Ndayishimiye Barisito, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika.
Uwo ni Evariste Ndayishimiye w'imyaka 52 aho yari karahirira kurongora Burundi mu kiringo cy'imyaka indwi iri imbere. Yashimagije cyane ubutwari bwa Perezida Pierre Nkurunziza aherutse gushengera inawasubiriye. Ndayishimiye yanagarutse ku migambi umugambwe we CNDD-FDD washize mu ngiro mu myaka 15 iheze, maze yavuga ko agiye gukomeza cyane ubutungane kurusha. Yamenyesheje ko agiye kunagura intayo ku Mugina aho imanza zikibwa n'amasentare zizobanza kwisunga iz'abashingantahe. Yahamagariye Abarundi kudatinya abategetsi anaba uburenganzira bwo kumugezaho ibibazo mu gihe ibyariho vyiwe byo vyirengagiza. Yagiriye kahamagarira Abarundi bahunze gutahuka. Eka ni bihugu bibanye cyangwa ivyakuru atashimye kuvuga mu mazina umukuru w'igihugu hahicaye abisavye. Umukuru w'igihugu mushasha yanamvuniye akaguha makungu.
Abarundi bamwe bati inama mu kubaka igihugu niho bavuga bati umuntu umwe ntiwigira inama imitiko ikoranye, ndetse no mu gukinga amatati bahanurana bavuga bati ukutavugana n'isoko ry'amazimwe. Ibiganiro rero nibyo byamye biranga Abarundi. Ntihagire umunyamahanga azosubira kwivanga ngo ariko asabira Abarundi ibiganiro kuko niwe yari yarabidukuyemo. Ubu Abarundi twaragarutse ku muzi umico yacu, nicyo gituma mubona uno munsi twamaze gusubiza hamwe abacaka ibiganiro neza baratonda.
Mu ngingo nshasha zikomeye yashyize ahabona mu buryo butomoye harimo ico bakukuruke bagiye kuronka.
Mbere ku ntambwe ya mbere nagira amenyeshe abakukuruke ko bagiye kuvuzwa ku buntu bate ko baronke n'agacara n'imiburi buri ntako bahora baronka bakiri ku kazi. Tuzokingira kongere duhagarare bakozi muri rusangi na cane cane bato babati imbere y'amategeko haba mu gihugu canke mu mahanga, kuko twasanze ari igisata cy'abene mwese tuje hamwe dutangire ikivi n'ikigega dukore twiyumvira igihe cyose ku Burundi ari ngovyi yaduhetse twese.
Kukivuga chitiri wingoma kumugwa mkuru wa politiki Gitega harabantu babiri basivye birori vyimirwa ryanda yishimiye biraboneka cyane. Ni Denise Bucumi Nkurunziza mutambukanye wanya kwigendera President Nkurunziza hamwe na Agaton Rwasa umukuru w'umugambwe Senere yari yitwaye muri sentare yubahiza ubwizwa nshingiro ko yibwa amajwi ariko ikirego ciwe nticahabwa amahirwe. Ndayishimiye yabonetse mu ipantaro n'ikoti ryirabura yambaye kinyafrika yavuze inshuro nyinshi Pierre Nkurunziza asubiriye. Yashimangiye ko wasubiriye ariwe yazanye kwikukiranya kuri ku Burundi kandi ko yabaye imboneza yo gukunda no gukundisha Abarundi igihugu cyabo. Yamwise umuvyeyi nararibonye umuhizi w'abahizi umugabo w'ijunja n'ijambo yeretse yongera yigisha Abarundi kwibako aho kwama bazeyinze. Iteka ateye Burundi tworirata bukatwirira ko bukongera bukadukera ko. Niko ndayishimiye yatatanya kwigendera Nkurunziza yarongoye Burundi imyaka 15. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Hagataho umukandida w'ishyaka CNL Agaton Rwasa wabaye wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu ntiyigeze atumirwa mu muhango wo kwimika Perezida mushya. Ibi byemezwa n'umuvugizi w'iryo shyaka Terence Manirambona ni mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Kumbure twashe kurakurikirana neza bose kuko umugambwe CNL nta butumire wigeze uronka bwo kuja muri izo birori, ariko nimba bivuze gutyo kumbure je bari byiza. Ariko abakuru b'imigambwe yavuze yuko wataruhara ugaragara bazogera mu bagiye gutunganya kuko yavuze bati umunyamugambwe wese ashaka kudomishikirira murumva yuko wishikiri ntawuze yuko kudakurikiza porogaramu y'umugambwe nuko ari umuntu umwe azotara mu bandi uko abishatse. Ntikindi nacyo turamenyereye yuko mu Burundi tumenyereye imvugo n'ingiro kenshi bikunda kuba bitandukanye. Ubwo nk'ubu turavye umuco amatora yabayemo yagaragaye neza ko ataranze no kwisanzura aho gutora abantu barapfuye abantu batavundiye mu busho abandi nubu bariko barabizwa ibijyanye n'amatora. Murumva yuko rero iyo mvugo n'ubumengo ni imvugo nyine ya politiki, ariko ibyo tubona niyo twabonye ku rubuga ntawo bisa n'ibisana n'ubwo rurimi rwo guhamagarira abantu uko hagize bahurirako.
Uravuze ko umugambwe Senere utatumiwe muri ivyo birori, ni ukuvuga ko umushinga ntaya gato ataritavye ivyo birori.
Eka umugambwe Senere nta butumire wigeze uronka, ico itumagira kumbure tabari kumenya yuko atumiwe nuko adatumiwe. Abandi ntituzi ko niba batumiye kurumba kurahira imbere y'Imana n'Abarundi bose, ntituzi kuko muri izo miliyoni 12 z'Abarundi ntituzi uko abantu batumiwe. Numva yuko bigoye kumenya yuko umuntu ashikara habereye ivyo birori, na cyane cyane mu gihe tuzi neza yuko amatora yabaye ahiganwa abanyamigambwe ko nabo babatu botumirwa mu buryo bugaragaje bari byiza. Ariko twebwe umugambwe Senere ati twabonye nta butumire twarose.
Ikintu mwibaza cyo bacaratumye batabatumira ni iki?
Igikombe two byo inyishi yotangwa n'ababikoze, ntituzi n'icyo babikoreye. Kandi gihagarawe n'ijuru z'umugambwe Senere abarundi barakibonye kandi barazi uko umugambwe uhagaze mu gihugu. Nibaza ko ntubari umugambwe wo kwirengagiza mu kubaka igihugu n'akazuza kacu.
Mu gihe nk'uko vyatangajwe yo kwitura umugambwe muri mwo kugira ngo namwe muje mu bategetsi bashobora kuba boshiriza ivyiyumviro eka n'imigambi yoteza imbere igihugu ako kamo mu kitaba.
Ako kamo numvise ko yakavuze karahinyitse kuko ntiyavuze abarongoye imigambi, ko yavuze ngo abakuru b'imigambwe n'abarongoye amashirahamwe ngo ntibumve yuko aribo bazobazwa uko yifuza gutunganya igihugu ngo ashaka kwikora kuri umwe n'uwundi ngo batandukanye muri iyo migambwe. Murumva yuko ibyo ntibihuye rero niyo mbere mage mumva mariko muravuga uko zoteza kugenda mu gihe bagomba gusaba intererano hamwe n'abandi, kuko ntashyirahamwe rero urirongoye nta mugambwe utagiye urirongoye. Urumva yuko bigenze nk'uko yabivuze nibyo babitomoye.
Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje kandi ku intsinzi ya CNDD-FDD ari intsinzi y'Abarundi bose, uko namwe niko muyona
iyo mvugo kuva mu 61 kuva kuri kwa Gasore n'abakurikiye bano bose nabo twari igihugu cy'u Burundi imvugo ya mariyo nyene. Ariko mu ndyo tugasaha ibindi byo rero urumva yuko yagoye kwerekana yuko ari byo mfatiye no kuri ibi byaranze nk'uko nabivuze aya matora niboneka ubijya n'ino abantu usanga batihanganyana na by'imigambwe, ugasanga abantu batagira ibibazo canke abandi batavundiye mu bushumurumba. Ariko rero bigoye gutahura uko iyo mvugo ihuye no kuri koko tubona ku rubuga
ikintu canke imigambi yo mu misi ya vuba umugambwe senere ufise n'iyi
umugambwe senere umugambwe umwe mu yindiye yemewe n'amategeko mu Burundi ikwese ndamategeko twese tubona yadukora izo ture kwigwa n'amategeko y'igihugu mu gutanga intererano yacu kugira ngo igihugu cyubakwe na cyane cyane twubahirize iteka itekana ry'umunyagihugu kuko ni watanga byose urumva ni ngombwa rero ko tubandanya dukora ibikorwa bihuye n'ingendo ya demokrasi n'ibyo amategeko aduhera uburenganzira.
Terence Manirambona umuvugizi w'umugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Bamwe mu Barundi b'impunzi mu nkambi ya Lusenda mu ntara kivuye epfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibakiriye neza ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mushya Evariste Ndayishimiye. Babiganiriye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vidaste Ngabo wari wabasuye muri iyo nkambi ya Lusenda.
Ijambo yashikirije je naryumvirije kuva mu ntango gushika mu iherezo kubera nsanzwe ndi impunzi kugijanye n'impunzi je no vuga yuko nta ruhara yagize kugira ngo impunzi zihunguke nta nubushake yoba yashizemo kugira ngo zihunguke ntigeza vuga icahungishije izo impunzi imbonera kure ntacho yazivuze ko kuko nizo zateye akajagari mu gihugu zituma abantu bahunga ubwicanyi bwarabaye muri 2015 gushika n'ubu bahiga abantu ibyo byose nta ngingo yafashe ishobora guhagarika zirya mbonera kure zirukanye abantu hamwe n'iperereza ryashoboye kwica abanyagihugu. Hanyuma ku banyapolitike ntacho yabivuze ko wewe asa n'uwabateye akagere ababwira ngo nibaze ngo imiryango ngo iruguruye ngo ibiganiro ngo bibe ariko ntashaka yabivuganye. Aba societe civile nayo nyene yarahunze ntacho yigeza yivuga ko nukuvuga imice yose ubutunzi bw'igihugu ntacho yabuvuze ko icazokora coteza imbere igihugu niyo twa turiko turaja ibyo byose twake je nabonye yuko mu bisanzwe nta jambo ry'ukuri yoba yashikirije yaba bari hanze n'aba bari mu gihugu rero kuvuga ngo twohunguka jewe ndabona yuko ingora impinga nyabona zikiri ndende ahubwo higwe ibibazo nyabona ingene izo mpunzi zohunguka nimba bishoboka.
Ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bege nk'impunzi izo mu ikambi ya Rusenda nka jewe ntiryankumurije kuko ubwa mbere na mbere ijambo ntiryakoze ku bibazo nkora mutima bihanze igihugu ari nabyo byatumye bihunga duhunga ubwa mbere na mbere ibibazo by'umutekano ntigeze avuga yerekane n'ingene azwiye gucungera umutekano kurushirizaho ikigira kabiri ntigeze yerekana ikibazo cy'agateka kazi na muntu uko agiye gukora kugira ngo agateka kazi na muntu gashobore kubahirizwa ikigira gatatu ntigeze yerekana ikibazo cy'ubutungane kuko kuhunga harimo twari twanabuze n'ubutungane ikigira kane ntiyegeze yerekana ikibazo cy'ukuntu agiye kuyaga n'abahunze batavuga rumwe na leta haba abitwanze ibigwanisho canke abakoresha politike canke abo muri societe civile canke kwerekana ko amaradiyo yirukanwe kongera gaturigwa azosubira gukora mu gihugu cy'u Burundi ikigira gatandatu cyamba bajya cyane ni kuvuga yuko agiye gutwara igihugu kitagira opposition uvuze ko igihugu kitagira opposition ni kuvuga abantu bose bazabimvira kimwe mbe tuzi ko abantu biyumvira kumwe ari abantu baba barapfuye guciroga ntibyaduhumurije arice gituma mbona icyumviro cyo guhunguka gitakaye mu gihe ndanize yuko ibintu bishobora guhinduka mu gihe hari hahindutse mu kuri igihugu
jewe ku bwanje sinobona ko nohunguka kuko ntacu yigeza bivugaho ntacu umuntu yo bwa ngo arasubirira mu Burundi kandi atacu yatanze cyo tuma umuntu ahumurizwa ngo avuge yuko abantu bose b'imigwi iri hanze ko bose boza bagakoranira mu gihugu bagakorera hagati mu gihugu
nk'impunzi sinobuga yuko na zanguye neza kubera twese twari dufise amahigwe yuko dutegemeye yuko avuga ati impunzi nizize no kuvuga yari kuba yavuze ati icyatumye zihunga tuje hamwe turabe ingene impunzi zoza ariko uravye ingene yoba yabivuze yavuze ko ari nk'abantu bagiye gupagasa panza yuko ari nk'abantu baba banerereje n'igihugu rero urumba nkaho uri impunzi ngaho nta jambo ryihumure ryigeze rivugwa cyuko niko no anavyumvise sino kwitegura guhunguka kandi atigeza avuga yuko hariho n'impunzi cerekane yuko abari ha abari nyuma y'igihugu boba bagiye gutembera no kuvuga sino hunguka kurumba nta hamwe no cyafatwa nabi
ikindi naco canejereje nuko yavuze nti kare hari abantu bakwita ngo na abanyamigambwe cyangwa bashyira mu kanaka ngo nibo bagiye kugushyikiriza icyumviro cy'umunyagihugu bakijyana imbere wari ku munyagihugu ngo arafise urushaho kwishyikira kuri we kugira ngo birangire nk'impunzi nuko ntabonye nta muco atanze kugira ngo abari inyuma y'igihugu basubire bajye mu gihugu
banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9,470 1,070 13,630 ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
mu Rwanda Colonel Tom Byabagamba wahoze ategeka umutwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu kuri uyu wa kane yari mu rukiko yiregura ku byaha bishya bamukekaho birimo gushaka gutoroka gereza ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa
mu mpuzankano y'ibara ry'icyatsi gitoshye iranga abagororwa bafungiwe muri gereza za gisirikare agapfukamunwa gasa n'utw'abamurinze bari bambaye turi mu ibara rya gisirikare amapingu ku maboko n'impapuro yarafatishije amaboko yombi agenda zizunguza gahoro gahoro yambaye inkweto za plastike z'ubururu zitagaragaza amana ariko zigaragaza ibitsitsino zagenewe abakora ahantu hari amazi uko niko Colonel Tom Byabagamba yasohotse mu cyumba ubushinjacyaha bwamuhatiragamo ibibazo byari nka saa 6 na 40 yahise yerekezwa mu modoka ya gisirikare itwara imfungwa umwitegereje Colonel Tom Byabagamba yarananutse ingoro y'ubutabera ya Nyarugenge Colonel Byabagamba ubushinjacyaha bwamubarizagaho yaririnzwe bikomeye ohereye mu marembo y'urukiko hagaragaraga abasirikare abambaye imyenda y'akazi banafite imbunda yewe n'abari bambaye gisivire kubamenya byasabaga kubitegereza bahuye kuko bahitaga basuhuzanya bya gisirikare umwe aterera undi saliyuti Colonel Byabagamba ahoza kuri uyu mutwe udasanzwe abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame birakekwa ko ari guhatwa ibibazo ku byaha igisirikare cy'u Rwanda cyise ibyaha by'inyongera ngo yakoze afunzwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka igisirikare cyavuze ko kizamurega ibyaha bishya byo kugerageza gutanga ruswa no kugerageza gutoroka gereza gisirikare afungiwemo n'ibyaha RDF ivuga ko Colonel Byabagamba yabikoranye n'abandi bantu bamwe bari imbere muri gereza afungiwemo ndetse n'abari hanze yayo ijwi rya Amerika ntiyabashije kumenya niba ibi byaha igisirikare cyatangaje ari byo Colonel Byabagamba ari kubazwaho n'urwego rw'ubushinjacyaha cyangwa se niba byaba byarahindutse mu nyito cyangwa se mu mubare wabyo igisirikare kikimara kumusubiza muri gereza ijwi rya Amerika yegereye bwana Michel Nshimiyimana ukuriye urwego rwamubazaga mu karere ka Nyarugenge maze atubwira ko mu mabwiriza abagenga byaba byiza kuvugana n'umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha ku rwego rw'igihugu twahamagaye bwana Faustin Nkusu uvugira uru rwego ariko ntiyitabye ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje bugaragaza icyo twamushakiraga birashoboka ko Colonel Byabagamba yaba ari kubazwa atunganiwe kuko yasohotse arinzwe n'abasirikare kandi ntitwabashije kubona niba yari yunganiwe amakuru ijwi rya Amerika yakuye ku rukiko nuko ngo waba ari umunsi wa kabiri abazwa n'ubushinjacyaha hagati mu kwezi kwa kane uyu mwaka w'2020 nibwo bamwe mu bavandimwe buregwa barimo bwana John Museminari umenyerewe mu bikorwa by'ubucuruzi bari batawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu rubakekaho gushaka kubutorotsa Colonel Byabagamba muri gereza Colonel Byabagamba ahoza akomeye mu ngabo z'u Rwanda mu minsi ishize we na muramu we General Frank Rusagara bajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire mu Rwanda kibahanisha gufunga imyaka 15 mu buroko n'igihano cy'ingereka cyo kunyagwa impeta za gisirikare kuri Colonel Byabagamba bisunze amategeko baregeye urukiko rw'umuryango umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba basaba ko icyo gihano bahawe cyateshwa agaciro. Koloneli by'abagamba wigeze kuba kuri uyu mutwe udasanzwe abasirikare barinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa munani 2014 ku isonga yarezwe ibyaha bine byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, icyaha cyo gusebya leta ari umuyobozi, guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha mu kugenza icyaha, n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu. Ku rwego rwa mbere urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha byose maze rumukatira gufunga imyaka 21 no kwamburwa impeta za gisirikare. Ku rwego rwa kabiri koloneli by'abagamba na general Rusagara bajuririye ibihano maze urukiko rw'ubujurire ruhanisha gufunga imyaka 15 no gukomeza kunyagwa impeta za gisirikare kuri by'abagamba. Ni mu gihe mu bujurire bwe koloneli by'abagamba yagejeje ku rukiko rw'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba hanze yo gusaba gutesha agaciro ibyemezo by'inkiko z'u Rwanda, anasaba gusubizwa mu kazi kandi agasubirana impeta ze za gisirikare. Koloneli by'abagamba buranahakana ibyaha byose, akavuga ko aziri ibyaha bishingiye ku nyungu za politiki, akavuga ko bikomoka hanini ku masano afitanye n'abahoze ari inkora mutima ku butegetsi Perezida Kagame abereye ku isonga, kugeza ubu bahunze igihugu kandi badacana uwaka n'ubutegetsi buriho nka Bwana David Himbara mukuru wa koloneli by'abagamba. Mu bihe bitandukanye imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ndetse na bimwe mu bihugu bya rutura bivuga ko koloneli by'abagamba na muramu we General Frank Rusagara bafunzwe bazira ibikorwa bya politiki. Izo mpande zose zitemeranya n'ibikorwa n'ubutabera bw'u Rwanda zigashimira iterambere Perezida Paul Kagame amaze kugeza ku Rwanda mu myaka amaze arutegeka, ku rundi ruhande zikamunenga ko yashyize ingufu zidasanzwe mu kugeza y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 19 y'ukwa gatandatu nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turabigezwaho na mugenzi wacu Venus Tenshimimana.
Muri Nigeria ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2023 abantu bagera ku 105 barapfuye batwitswe n'inkongi y'umuriro yaturutse ku iturika ry'uruhombo rutwara lisansi. Iyo mpanuka yabereye mu gace kari mu birometero 50 uvuye mu rwa mukuru wa leta ya Abia mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Nigeria. Iyo mpanuka yari ya gatanu yari ibaye mu gihe cy'imyaka 5. Kenshi na kenshi izo mpanuka zigaturuka ku mpombo ziba zangijwe n'ababa bagambiriye kuvoma lisansi. Kubera ubukene abaturage bigabiza impombo bakazipfumagura kugira ngo babone amaramuko, kandi basa n'abadatinya abashinzwe umutekano bafite uburenganzira bwo kurasa ubabonye avoma lisansi kuri ubwo buryo, ndetse n'abafashwe bakajyanwa mu bucamanza. Uruhombo rwateje impanuka muri 2023 rwari rwangijwe n'abaturage ruturikanye mu byumweru bitandatu bavoma kandi inakuri shanshi isesagurika. Abakomerekeye muri iyo mpanuka bashoboye kujya kwa muganga bagerayo nyuma y'iminsi 3. Mu mwaka w'1998 abantu barenga 1000 baguye mu mpanuka imwe uruhombo rubaturikanye muri leta ya Delta iri mu majyepfo ya Nigeria.
Shuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire ko mwaduteze amatwi, dushimire Mukubili ya Baro wadufashije kugeranya aya majwi. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu.